iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Izo ni ingingo nkuru twabateguriye. Abantu bagera ku 400,000 bari batuye mu mujyi wa Goma bavuye mu byabo nyuma y'iruka ry'ikirunganyira Gungu, bakeneye imfashanyo. Ishyirahamwe Refugees International rirabatabariza.
To border areas with Rwanda are finding themselves in desperate need of humanity.
Abahungiye mu turere twegereye umupaka w'u Rwanda bakeneye cyane ifashanyo. Ishyirahamwe MSF yavuze ko indwara ya korera ishobora kubura.
Saramila ushinzwe akarere k'ibiyaga bigari, bamwe muri izo mpunzi bakambitse mu murenge wa Busasamana mu karere ka Rubavu banze gutaha, baravuga ko bazataha ruko leta ya Kongo yateguye aho iberekeza.
Ubu tuvugana aho nari ntuye ntago wahamenya, harangije kwiyongera hakatire metere kuzamuka hejuru z'amakoro inye subuja hejuru. Twasaba ko leta y'u Rwanda yo yadufasha ikaduha ubuhungiro.
Umwe mu bahungiye mu Rwanda. Mu Rwanda kandi haravugwa amakuru y'umugabo wiyahuye muri iki gitondo cy'ukuru uyu wa gatatu mu gace ka Nyabugogo mu mujyi wa Kigali.
Kandi niyo makuru nasanze abantu bari benshi cyane, n'umugabo wari yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto za congo, ndetse ubona ari umusirimu.
Wabonye uko byagenze, muramwumva mu kanya. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho buri munsi na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Aloyize, wongeye kwirirwa.
Ndagize mwiriwe Veniste. Turahera mu yavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Abantu batanu barishwe, abandi batari bake barimwo abana gushika ubu ntibazwi irengero, n'inyuma y'igitero gishasha cyabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abategetsi b'ico gihugu batunga urutoki umuhari w'iterabwoba ADF kuba ari wo wabishe. Musantere w'akarere ka Beni Donate Kibwana yavuze ko abo bantu bishwe barashwe mu mihana y'i Mayi Moya ejo ku munsi wa kabiri mu gitondo. Ubwicanyi bw'ejo kuwa kabiri bwabaye nyuma y'umunsi umwe gusa ako karere kongeye guhekurwa, abantu bashika 50 bishwe mu ntara ya Ituri. Abashikiranganji batatu ba Centrafrica bashitse muri Chad ejo ku munsi wa kabiri guhoyahoya ubutegetsi bwaho, inyuma yaho leta ya Chad yagirije ico gihugu kibanyi kuba inyuma y'icwa ry'abasirikare bayo batandatu ku rubibe ibyo bihugu bisangiye. Chad ivuga ko batanu mu basirikare bayo babanje kunyuruzwa mu nyuma baricwa ku munsi w'Imana mu cyo yise icyaha cyo mu ntambara kidakwiye kugenda kidahanwe. Centrafrica yo ivuga ko basirikare bayo bariko barahiga abarobere gushika ku rubibe. Centrafrica ivuga ko ibabajwe n'ubwo rupfu rw'abasirikare ba Chad, ariko ikavyagiriza abarobere yariko irahiga. Icyo gihugu gikunze kwagiriza igihugu kibanyi cya Chad gushyigikira imihari itwaje ibirwanisho igitera iturutse muri Chad.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu makungu, leta z'umwe za Amerika iriko irihutisha gukura abasirikare bayo muri Afghanistani. Ahabari muri ico gikorwa bavuga ko hafi cya kabiri cy'abasirikare n'ibirwanisho byabo barungitswe muri Amerika, kandi bimwe mu bikoresho bikaba byaranasambuwe. Ubutegetsi bwa gisirikare bwa Amerika ejo kuwa kabiri bwavuze ko itahukanwa ry'abo basirikare rigeze ku bice biri hagati ya 30% na 44%, mu gihe ibigo bitandatu barimwo bimaze guhabwa abasirikare ba Afghanistani. Amakamba gisigaye nayo akazutangwa mu minsi canke mu ndwi ziri imbere. Perezida wa Amerika Joe Biden yatangaje mu kwezi kwa kane ko abasirikare ba Amerika bose bazoba bavuye muri Afghanistani mu ntango z'ukwezi kw'icyenda, inyuma y'imyaka 20 bazoba bamaze barwanya abatalibani na Al-Qaeda muri ico gihugu. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ejo ku munsi wa kabiri ryarahaye uburenganzira urucanco Sinovac COVID-19 rwahinguwe n'Ubushinwa kugira rukoreshwe nk'izindi mu buryo bwihuta. rubaye rucanco rw'Ubushinwa rugira kabiri gwemewe na OMS gukoreshwa. Ibi bihaye icyizere ibihugu abatanga imfashanyo z'amafaranga hamwe n'abantu gatwe kabo ko gwemewe hisunzwe amategeko mpuzamakungu ku bubasha bwago. Mu kwezi guheze urundi rucanco Sinopharm kwabaye urucanco rwa mbere rw'Ubushinwa rwahawe uburenganzira na OMS. Uru rucanco rushasha Sinovac ruza rwaramaze gukoreshwa mu bihugu bitari bike birimo Chili, Brazil, Indonesia, Mexique, Thailand hamwe na Turukiya. OMS yahanura ko urwo rucanco ruhabwa abantu bafise imyaka 18 no kurenga kandi rugaterwa mu bice bibiri bitandukanye ku ndwi zibiri canke zine. Tugarutse muri Amerika, leta ya Amerika yarahagaritse itegeko ryo kuri leta ihitiye ya Donald Trump ryagumiza ibihumbi vy'abimukira muri Mexique bagasabirayo ubuhungiro imbere yo kwemererwa kwinjira ku butaka bwa Amerika. Leta ya Perezida Joe Biden yari yabaye irarihagarika iby'agateganyo inyuma gato yaho ashikiye ku butegetsi ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere. Kuva ico gihe abimukira barenga 11,000 bariyandikishije basaba ubuhungiro muri Amerika baremerewe kwinjira nk'uko abategetsi bajejwe impunzi babishikirije ejo ku munsi wa kabiri. Perezida Biden wo mu mugambwe w'abademokrate yarahinduye amategeko atari make kubimukira yasinywe n'uwo yasubiriye umudemokrate Donald Trump. Perezida Biden avuga ko Trump atubahirije amategeko agenga abimukira, ariko aho umugambwe w'abarepublikani baramunegura bavuga ko icyo ari nacyo cyatumye abimukira bavogera ku bwinshi urubibe Amerika ihana na Mexique mu mezi aheze.
Urakoze aduyizi bigirimana namukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio wacu wa akadomo com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabibabwiraga mu ngingo nkuru za yamakuru abantu bagera ku 400,000 bari batuye mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuye mu byabo nyuma y'iruka ry'ikirunganyira Gongo mu cyumweru gishize ryakurikiwe n'imitingito. Abantu bagira ubwoba batekereza ko kiri bwongere kuruka bamwe muri abo bakongomani bahungiye mu Rwanda. Ishyirahamwe Refugees International rifite icyicaro muri Amerika rirabatabariza. Nabajije Sara Mila ushinzwe akarere k'ibiyaga bigari uko ibintu byifashe.
Those who have fled to border areas with Rwanda are finding themselves in desperate need of humanity.
Abahungiye mu turere twegereye umupaka w'u Rwanda bakeneye cyane ifashanyo. Ishyirahamwe MSF yavuze ko indwara ya korera ishobora kubura. Benshi muri bo bararara rubunda, baryamye ku muhanda, hafi ya bose bakeneye ibiribwa, imiti n'amazi asukuye yo kunywa. Ishyirahamwe UNICEF naryo ryavuze ko benshi batandukanye n'imiryango yabo igihe abantu bahungaga, ikavuga ko abantu bagera ku 280,000 bavuye aho batuye kubera Nyiragongo. Leta y'u Rwanda n'iya Kongo kimwe n'amashyirahamwe atabara bari mu kaga bakeneye inkunga kugira ngo bashobore gukusanya imfashanyo ikenewe: ibiribwa, amazi, aho bikinga, imiti, amajerekani, ibikoresho by'isuku birakenewe. Ababakiriye nabo bakwiye gufashwa n'umuryango mpuzamahanga kandi birihutirwa ko leta ya Kongo yafatanya n'umuryango bibumbye mu gutuza imiryango yatandukanye.
Sara Mila ushinzwe akari kibiyaga bigari mwishyira hamwe Refugees International. Bamwe muri zo mpunzi bakambitse mu murenge wa Busasamana mu karere ka Rubavu banze gutaha baravuga ko bazasubira iwabo ruko leta ya Kongo yateguye aho yiberekeza mu gihe abandi bifuza ko leta y'u Rwanda yabaha ubuhungiro bemeza ko basigaye iheruheru inkuru irambuye Jean Baptiste ndabananiye.
Gen shaka gusubirayo ariko ikibazo nuko amahindure gatse gagatembani wacu amazu gakabagaragiye. Na gikoresho na kimwe twasigaranye n'umugabo twaratatanye nago tujiye ngo yahungiye. Abana turi kumwe.
Nanje nogenda gatura aho handa. Atari guriya muneko twe duturi kirunga. Abanje ndabo turi kumwe. Nibo bagenda mu mbazi. Ndi gutegeza iyo nzasohorera
aho twabaga harahiye harakonguka. Najya gutura yepo habaye amatungo. Naje gutyo buri buri. Umugabo wanje twaraburanye, umukobwa wanje twaraburanye ndi mu gahinda komeye.
Abo ni bamwe muri zo mpunzi bavuga ikinyarwanda. Aba bavuga igiswahili nabo intero nimwe.
Siwezi rudi Kongo kwa
maana sinshobora gusubirayo kuko amazu twari dutuyemo mu gace ka Buhine. Sinzi naho umugore wanjye ari. Nta mazu twajya kubamo. Buri kimwe cyose cyabaye umuyonga n'imyenda nambaye nihabwa n'abandi.
Mimi
sinanze gusubirayo ariko ninsubirayo nzajya noneho gye nari umupangayi niyo nzu nakodeshaga yarahiye twabapangayi dufite ikibazo cyihariye kandi turi benshi niba barura abari basanzwe bafite amazu bakabaha aho kubaka bakanabubakira twe tuzajya he. Nta gutekereza mfite kuko ibintu byose byahiye. Nibyo twese turi abapangaye. Ntabwo dushaka gusubira aho twari dutuye. Uhature ejo niba ukinzwe umunyuma. Iki kibazo cyo kuburana n'imiryango yabo kiri mu by'abateye kuzinduka ahantu bari batuye. Ubundi amazu kw'ikirunga ahita ahindura umuyonga ikintu icyo ari cyo cyose ahuye nacyo. Ibi bishimangirwa na Jafari Cyobanambazi, umuturage wo mu murenge wa Gisenyi Rubavu wabyiboneye muri 2002 ubwo iki kirunga giheruka kuruka.
Ndibuka icyo gihe hari etaje biri imbere yawe, tuvuga tureka turebe iriya etaje ko biragenda. Igera kuri etaje isa nk'aho ihagaze, hashize umwanya tubonera yizengurutse. Mu masegonda make ya etaje yayisigwa yose, etaje turayibura ahita haba plan. Haringaniye neza nk'ahantu hatigeze inzu.
Bizimana Emmy bya Mungu n'umushumba mu kitwa Tabernacle Branham, ariko avuga ko atari idini cyangwa itorero. Ni nawe uyoboye impunzi ziri muri iyi nkambi. N'umwe mavuga ko nta mutima bagifite wo gusubira iwabo muri Kongo, ashingiye ku gihombo gikomeye yagize n'ingorane bahungiye muri Sake muri Kongo bahuye nazo. Izo ngorane zirimo kugabwaho igitero n'umwe mu mitwe yitwaje intwaro ikorera muri Kongo.
Nari mfite pano, nari nayiguze amadolari 320 na televiziyo flat screen nari nayiguze amadolari 800. Iby'intebe byo bitanda n'amamatera inzu yo nayubakishije ku 400, pariseri nari nayiguze 600 by'amadolari, ubu hari hageze ku 1,100. Nabashije kuramura madame wanjye afite uruhinja rw'icyumweru, ubu tuvugana aho nari ntuye ntago wahamenya. Harangije kwiyongeraho nka 4 metre kuzamuka hejuru uza makoro. Subuza hejuru. Twasaba ko leta y'u Rwanda yo yadufasha ikaduha ubuhungiro. Nk'abantu bahungiye Sake benshi barapfa babambura n'ibintu byabo.
Idolari rimwe riravunja amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'igihumbi. Bizimana yongeraho ko yasohokanye gusa Bibiliya n'igitambaro cyo guhekamo umwana, kw'imyenda n'ibindi bitambaro byo guhekamo umwana babihawe n'inshuti n'abavandimwe. Pasiteri Bizimana yanazinuwe umutima n'urupfu rw'umupasiteri mugenzi we wari umuturanyi n'inshuti wahitanwe n'amahindure ya Nyiragongo.
Twari tuvuye mu kazi kivuga butumwa, umupasiteri mugenzi wanjye wari watashe mbere Moise Kivura ari kuruhuka kuko yari amaze iminsi ari kubwiriza ananiwe, we yahiriye mu nzu n'umuryango we. Umudamu n'akana we yari yamanutse imbere yanjye ngira ngo yamenye amakuru mbere yanjye, kumbe abari bari baturanye nawe bambwiye ko bamusize we aryamye, baramubwiye we n'umunaniro yari afite aravana ari kumva bitari buhagere. Umuntu wawe mwabanaga isaha ku isaha ugatekereza uburyo kiyahiye kabikoro. Madame we niwe warwajije madame wanjye kwa muganga, yagiye kubyara, kubyakira bya kimubiri ntago bikunda.
Ijwi rya Amerika yashatse kumenya icyo leta y'u Rwanda ivuga kuri iki cyifuzo cya zimwe muri izi mpunzi zifuza ubuhungiro mu Rwanda. Yanashatse kumenya niba hari ibiganiro byaba biri guhuza leta y'u Rwanda n'iya Kongo, cyangwa niba biteganyijwe mu rwego rwo gushakira umuti iki kibazo cy'abanyekongo bavuga ko bazataha ari uko leta yabo yateguye ahandi ibatuza. twagerageje kubaza Ministeri y'u Rwanda ifite impunzi n'ibikorwa by'ubutabazi MINEMA kuri uyu wa kabiri. Akoresheje ubutumwa bugufi bwa telefone, Claude Twishime ushinzwe itumanaho n'itangazamakuru muri iyi ministeri yamanje kuduha ibisubizo bidahuye n'ibibazo twari twabajije. Yadusubije ko abanyekongo bakiri mu Rwanda bakomeza gufashwa ariko kushaka gutaha ataha. Twongeye kumubwira ibibazo dushaka gusubizwa ntiyagira ikindi arenzaho. Kugeza saa sita z'amanywa kuri uyu wa mbere muri iyi nkambi ya Busasamana hari impunzi zirenga 1,400. Ku ikubitiro iyi nkambi yari ifite impunzi zirenga 400. Muri bwa butumwa bwa telefone Twishimiye yavuze ko kuri uyu wa kabiri hatashye 80. Ijambo Batiste ndabananiye Ijwi rya Amerika i Rubavu.
Ijwi rya Amerika uru wa mbere.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nyuma y'amasaha 48 umupaka wa Gatumba uhuza igihugu cy'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ufunguwe, abanyekongo bawukoresha bakomeje kwinubira amafaranga asabwa yo kwipimisha COVID-19. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yanyarukiye ku mupaka ategura inkuru irambuye.
Imbere y'abaturage babarirwa mu magana bavaga mu mujyi wa Uvira bajya mu gihugu cy'u Burundi, abandi bavaga i Burundi bagana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuyobozi ushinzwe igipolisi kijejwe imbibi mu gihugu cy'u Burundi Mbonimpa Maurice yafunguye ku mugaragaro uyu mpaka wari umaze amezi agera kuri atandatu ufunzwe.
Mpaka muko mambo twawuje hagati ya Kongo no Burundi kugira ngo tubone bafa muri Kongo baza cyane abaza gushumura bagenda bakugira.
Habiya mbere iriki yaramaze umwaka n'amezi atanu yarabuze ubujya asubira iwabo i Burundi twahuye nawe ku mupaka wa Gatumba tashye.
Nishimye cyane kuba frontiere yuguruye, nkishimira cyane leta zombi kuba zavuganye hama baratureka tugataha nubwo mbona imigogoro ari myinshi basa n'abari kubandana. Nishimye cyane nk'umuntu nyene na ntibamfashe nabi ntiba ntacyo bangize ariko kabisa ndishimiye leta y'u Burundi kuba yiyumviriye kugurura kandi maze kugurura igahamagara abene gihugu bayo bakavuga ati nimuze mu gihugu cy'amavukiro nta ngorane ntacyo bitwiye. Ngiye kubonana na mama ababyeyi bene wacu batoyi banje n'icuti n'abagenzi.
Thomas Niyonkuru nawe twahuriye kuri uyu mpaka wa Gatumba agiye mu mujyi wa Uvira aho yarasanzwe akora akazi ko mu ngo mbere yuko imipaka ifungwa kubera virusi ya corona. Avuga yuko yishimiye gusubira muri Kongo. Aha kuri uyu mpaka wa Gatumba ahari amagana y'abaturage bashakaga kujya mu gihugu cy'u Burundi, abacuruzi ndetse n'abarundi imipaka yafunzwe bari muri Kongo bavuga yuko nubwo umupaka wafunguwe bafite ikibazo cy'amadolari 30 y'igipimo cya corona bashiriweho kugira ngo binjire mu gihugu cy'u Burundi. Nsabimana Chantal akora ubucuruzi bwambukiranye imipaka n'umurundi kazi nubwo yishyuye 15,000 kugira ngo yambuke umupaka. Atewe impungenge n'ubwishi bw'amafaranga abanyamahanga basabwa kugira ngo bambuke uyu mpaka wa Gatumba.
Hari umuntu atararonga idolari 30 kuva aba atarazifata mu ntoki. None umubwiye idolari 30 kandi yankashe biragoye kabisa. Ndasaba ko leta y'u Burundi yotworohereza, leta y'u Burundi ikavugana n'iya Kongo bakoroherezanya twese turi bamwe. Corona yakoze kuri twese, ni Kongo yarayikoze ko ni Burundi yarayikoze ko. Twasaba rero baboroherezanye mu Burundi igiciro bagize mu Burundi nico ni muri Kongo bagira igiciro kimwe nimba ari $5 twokwemera tukazitanga ariko $30 vraiment ni menshi.
Gusa umuyobozi ushinzwe igipolisi kijejwe imbibi mu Burundi Maurice Mbonimpa yabwiye Ijwi rya Amerika ko impamvu zatumye bashiraho amafaranga agera ku madolari 30 y'igipimo cya corona uko umunyamahanga yinjiye rimwe gusa mu Burundi ndetse n'ibihumbi 15 bisabwa umuturage wo mu Burundi uvuye muri Kongo ajya Burundi
ntabwo ari menshi turavye ibyo babaha bire babapima kandi ukaraba n'ahandi menshi amafaranga madolari 30.
Ku ruhande rw'umupaka wa Kavimvira aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihana urubibi n'igihugu cy'u Burundi, abarundi n'abakongomani bajya i Burundi basabwa kwishyura igipimo cya virusi ya corona kizamara iminsi 14 idolari 5. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika mu Gatumba ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi.
mu Burundi umuryango w'abibumbye woni wafunze ibiro byawo muri icyo gihugu byari byarafunguye mu mwaka wa 2016 kugira ngo iyo ntumwa ibe nk'umuhuza mu bibazo bya politiki byabaye muri icyo gihugu nyuma y'umwaka wa 2015 Pierre Claver niyo nkuru
ibendera ry'ishami mpuzamakungu ONU ryururukijwe i Bujumbura kuri uyu wa mbere ku mugoroba ku biro bya ONU biri ku ibarabara rya Gatumba rishika ku mupaka wa Congo. Intumwa idasanzwe ya ONU mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini niwe yakiriye iryo bendera araribika nk'ikimenyetso cy'uko ONU ikuye karenge muri icyo gihugu. N'ibiro byari byuguruwe mu mwaka w'ibihumbi 2016 kugira bigerageze kugabanya intureka ya politike yadutse mu mwaka w'ibihumbi 2015. Yohangzia intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini arashima intambwe igihugu kigeze kubu.
Le gouvernement et le peuple burundais ont enregistré des progrès.
Ati Burundi n'abarundi barashitse ku ntambwe ishimishije mu kubungabunga amahoro no kunywanisha bonse rimwe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ikimenyetso cya vuba ni inama iheruka guhuriza hamwe ibihugu 11 by'akarere ka Afurika yo hagati yiga ikibazo cy'amahoro n'umutekano mu karere. Ivyo byaragaragaje ko Burundi bwagarutse ku rubuga rw'ibikorwa bihuza amakungu ngo ntishobora kubyire ngagiza. Ego niko aracariho agahaze nico gituma ONU izogumiza ijisho ku Burundi biciye ku bakozi basanzwe bari no mu bindi bisata bya ONU. Tuzoguma dufashanya no mu byerekeye amahoro, umutekano n'iterambere. Ibi byashimishije umukuru w'igihugu w'u Burundi ku rubuga rwe rwa Twitter. Evariste Ndayishimiye yagize ati: turashimisha hamwe mpuzamakungu ONU yiboneye ko tutakiri abana bo gufata akaboko kugira ngo bitegure inzira irora ku buzima bwiza bw'abenegihugu bose atakuvangura. Ntituzohengeshanya kwereka amakungu ko dushoboye. Uburundi nibwo bwategetse ko ivyo biro byo kugagwa bitarenze uno mwaka. Leta isigura ko igikorwa ca ONU caheze. Izidore Ntirampeba umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu yarabigarutse ko inyuma yo gusezera ONU
ubwo bari baje gukurikirana ibijanye n'umutekano, ibijanye n'amahoro, bari baje gufasha ibikorwa by'ubuhuza, ivyo vyose byararonse inyishu. Uyu munsi amahoro, umutekano, intwaro rusangi n'intwaro ibereye biratsimbataye mu Burundi. Nuvuga nti rero ibihe bihereza ibindi. Nukuvuga bijya bihe byararangiye. Mwarabonye ko mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika za ntumwa zahora ngaha kuva mu 2016 zikurikirana ngo ivyuyinge na gatika kazina muntu kifashe, zabonye ko hageze ko zisubira yadisabeba.
Yamara amwe mu mashirahamwe yigenga yo mu Burundi yoyo si kwabibona ayagera kuri 17 harimo n'inani yandikiye umunyamabanga mukuru wa ONU amuvunira akagohe ko yogumiza ijisho ku Burundi. Ayo mashirahamwe yigenga abona ko injyane zitarahera ahubwo ko zahinduye isura. Vitane Shimirimana aserukira Runani Forsk rumwe muri ayo mashirahamwe.
Tubabwira tuti muraraba neza kuko nta kindi bizogaruka ko atari ugusubira kuryamisha Abarundi byo gusasira indava ibyaha by'agahomerabunwa hamwe n'ibyaha by'ihunyabwoko. Kuko uravye ukuntu bagwanya bivuye inyuma icyo kintu cyose cyerekeye gukingira cyangwa guteza imbere agateka kazina muntu, ukaraba ukungene bagwanya bashimitse umuryango wa ONU hejuru y'ukwica, hejuru y'ukwangaza, hejuru y'ukunyuruza, hejuru y'ugupfungira abantu ubusa n'ibindi byankivyo.
Uburundi burahakana ivyo vyagirije. Ubushikiranganje bw'imigenderanire busigura ko hari abashaka kwambika ice igihugu harimwo na zimwe mu ntumwa za ONU zagiye ziraca mu Burundi hamwe n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu. ONU imenyesha ko itazokura karenge Burundi ku Burundi, ndetse hari n'umugwi wa ONU wahawe igikorwa cyo gukora amatohoza ku mabi yose akogwa mu gisata c'agateka kazina muntu. Ivyo biro vyugawe inyuma y'igisata ca ONU kijejwe agateka kazina muntu naco nyene cirukanywe mu Burundi. Intumwa zidasanzwe za ONU zitatu nizo zagiye muri ico kibanza cugawe. Abo nabo n'umunyargeria Said Jenet, umunyamaroc Jamal Benomar n'umunyaburkina Faso Michel Kafando. Bose bavuyeho batanze imihoho, abandi nabo banswe n'u Burundi canke batavuga rumwe na leta. Abo nibo baherekeje ibiganiro byahuje leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo yarusha muri Tanzania. Ibiganiro byasozerewe ata masezerano ashitsweko mu myaka itanu vyamaze. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Dusubire mu Rwanda haravugwa amakuru y'umugabo wiyahuye muri iki gitondo cyo kuri wa gatatu mu gace ka Nyabugogo mu mujyi wa Kigali. Ibi bibaye nyuma y'imyaka hafi ibiri hari undi muntu wiyahuriye mu mujyi wa Kigali asimbutse avuye mu igorofa. Umunyamakuru wacu Asumta Kabuye yakurikiranye iyi nkuru, navuganye nawe mu kanya mbere yo kuza muri studio ambwira uko byagenze.
Urakoze Venus, kwinangiye inkuru nayimenye mu gitondo mu gihe cya saa mbiri, ngerageza kuyikurikirana. Hanyuma ababonye aho iryo shyano cyangwa se ayo marorerwa yabereye bambwiye ko haje umugabo muri icyo gitondo mu gihe cya saa moya n'iminota mikeya. Haje umugabo wari utwaye imodoka arayiparika kuri iyo etaje, ni igorofa riri hano muri Nyabugogo byitwa iry'amashyirahamwe. Hano muri Nyabugogo hari amashyirahamwe yubatse amazu maremare acururizwamo ibintu binyuranye. Wavugana n'umuntu ushinzwe umutekano aho ngaho ngo arazamuka ajya muri mu igorofa rya kane ngo akora ikimenyetso cy'umusaraba, ahita yitura hasi, ahita yinaga agera ku butaka. Urabyumva kuva mu igorofa rya kane ukagera hasi yahageze yarangije gupfa. Ibyo nibyo abantu bari hano barimo kuvuga, ubona ari ibintu byabateye ubwoba cyane. Nagerageje kuvugana n'umuntu wari uhari icyo gikorwa kiba, umva uko yabibwiye ijwi rya Amerika.
Nahageze na saa nsanga hari abantu benshi cyane bashungereye, nanjye ndareba nsanga hasi hari haryamye umugabo nyine bakekwa ko yarushe mu itaje. Kubera hari bavuga yuko yiyahuye azize yuko adasanze umugore bari kumusambanya, bituma yiyahura. Rero nanjye niyo makuru nasanze, abantu bari benshi cyane n'umugabo wari yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto za congo, ndetse ubona ari umusirimu.
Imodoka ye ngo yayisize hariya yari imeze iteyo,
yari imodoka yaraza y'umukara ndabiko yatanze urufunguzo akaruha umusekirite, ariko umusekirite ntabwo twabashije kumenya ngo nyinshi. Niyo makuru yari ahari ntabwo biraziceka. Umupolisi yaje iramutwara bamukorera ibizamini nyine, ariko ntabwo bigeze batangaza icyatumye yiyahura.
None se urebye nk'ikigero cye niba wabashije kubona umurambo, urabona angana gute?
Ari mu kigero cy'imyaka mirongo ine. Ibi byazate urondogora ahubwo bibaza ati gute umuntu ufite umugore umugabo nyine yakwiyambura ubuzima, ndetse ko bitaro byemewe ko hagira cyane hari umutekano mwinshi cyane. Bibaza ati ni gute umuntu ufite umutungo ungana kuriya n'imodoka nziza nk'iriya ikintu cyatumye yiyambura ubuzima ni iki?
Umva nawe ubwoba butarakuvamo.
Abantu bose bacitse urondogora, nanjye byakubyakira ndagoye kuri.
None abashinzwe umutekano bashoboye se kumenya uwo muntu wari we?
Kugeza ubu ntabwo uwo muntu yigeze amenyekana amazina ye, kuko hari na byangombwa yari afite. Nagerageje no kuvugana n'abashinzwe umutekano kuri telefoni y'umuvugizi wa polisi, ntabwo yabashije gucamo ngo anyitabe. Ariko polisi y'igihugu niyo yakuye umurambo aho Nyabugogo irawutwara. Ubwo ndibaza ko bakomeje amaperereza, ariko nta kiramenyekana kindi kirenze cy'abaturage bari bari aho muri Nyabugogo babwiye ijwi rya Amerika.
Ibikorwa nk'ibyo byo kwiyahura hakoreshejwe amagu
ni inshuro ya kabiri muri iyi myaka mike bibaye, kuko muri 2019 hari undi mwana w'umukobwa w'imyaka 25 nawe wamanutse mu igorofa rirerire ryubatse hano mu mujyi wa Kigali, aramanuka agera hasi ariko atarava mu mwuka. Ariko nyuma y'amasaha makeya yaje gupfira mu bitaro bya CHUK. Ni inshuro ya kabiri rero bivuzwe muri iki gihe cyo kuva mu igorofa. Ariko kwiyahura byo bijye bivugwa ko hari umuntu wiyahuye cyane cyane mu giturage akimarika mu mugozi, cyangwa se akaba yafata ibintu bitaribwa, bijya bivugwa. Ariko ku magorofa muri iyi myaka ibiri na uyu muntu uyu abaye uwa kabiri.
Asumta Kabuye, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali, ndagushimiye cyane, umunsi mwiza.
Urakoze cyane nawe Venista, akazi keza.
Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro wamfashije kuyabagezaho. Mbifurije kuba mukurikira Radio Ijwi rya Amerika buri munsi, kandi muri benshi mukomeze kugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimimana, mwumve aka karirimbo umucuranzi w'umunyarwanda Manu Ragabo yahimbiye Ijwi rya Amerika.
Nabasaza turabazirikana waho muri bose kwisi
yere kumutima tubifurije kurama.